kubwo Burundi amasezerano amategeko n'amabwiriza agenga igikorwa cyo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira agateka kabo mu bihugu bagiyemo. Ayo masezerano agenga abazoba bajanywe n'amashyirahamwe azwi akorera mu Burundi canke hanze. Abazoba bagiye ku giti cyabo Burundi bubasaba kwitura ubuserukizi bw'igihugu barimo kugira ngo biyandikishe bamenyekane, gutyo hagize ugira ingorane akitabwaho. Ubushikiranganje bw'imigenderanire Burundi n'amakungu nibwo buzokurikirana ico gisata n'inyungu kizotanga. Sonia Ines Niyubahwe, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje, niwe yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane.
Hariho ubucuti cyangwa icyo nokwita amasezerano iryo shyirahamwe ryo mu Burundi zo yagiraniye n'imiburi n'amashyirahamwe abiri yo mu gihugu abakozi bazoba bagomba kujamwo. Iryo shyirahamwe rizotegeza gutanga amafaranga y'ingwati imiliyoni 50 azoshirwa ku ikonti yuguruwe mu banki nkuru, kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu iyo none hariya ayo mafaranga ikishure kuriwa bivuye kuri ayo mafaranga. Hariyo icerekana ko iryo shyirahamwe rikora kandi cyemeza neza yuko ribishoboye, kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amarundi azoshirwa ku ikonti y'igihugu y'ikigega cy'igihugu cyo nokwita mu Gifaransa Trésor Public.
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko ubushikiranganje bw'imigenderanire buvyerekana. Integuro y'itegeko rigenga ico Burundi bwita kudandaza abakozi riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka. Iri tegeko rivuga ingene amashyirahamwe azotwara abo bakobwa azokurikiranwa, ingene abo bakozi bazorungika amafaranga mu gihugu cabo, ingene ugize ikibazo ubuserukize bw'u Burundi buzomufasha n'ibindi. N'ibihano birategekanijwe kwishyirahamwe rizotwara abo bakozi mu nyuma bagafatwa nabi canke bagakoregwa amabi atandukanye. Umushikiranganje Albert Shingiro niwe yagiye gusigura iryo tegeko, yemeje ko abarundikazi bari basanzwe baja muri ivyo bihugu vy'abara abo naho atamasezerano yari bwaboneke.
Bazogenda bakingiriwe n'amategeko ibintu bijanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe kuburyo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu. Amasezerano cyane cyane araba abakozi bato bato abashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya, ibyo kurabya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi, z'abakora amamodoka, abafundi b'inzu, abatera ibiti, abatera amashugwe, kandi nkuko mubizi agashahara kaba kisununuye gusumba ngaha iwacu.
Nabo biruko amwe mu mashirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maitre Immaculee Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Ayo masezerano arateye ubwoba, yaje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza gufatwa nk'abaja tukujya mu bushurashuzi nta kizohinduka. Barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu, harimo uruhara rw'inzego za leta. Hariho abatashe barahindutse batakira abantu, ariko nta ngingo ya leta nimwe kubakorera ibi byaha bigezwe bahana.
Ishyirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini Justice and Equity ryoryo risanga ahubwo amareta yari akwiye gukingira ugwaruka ruja muri ivyo bihugu kuko rushitseyo rukubagugwa. Florence Boivin atwara iryo shyirahamwe kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
La jeunesse est elle qui est visée en premier, donc il faut vraiment
atugwaruka n'ubwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya urwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matozo yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronke amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Ubushikiranganje bw'imigenderanire burahumuriza abafise ayo makenga. Raporo y'urunani ONRCT Weton Frere rugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi yerekana ko mu kiringo cy'imyaka 2 heze abagore n'abakobwa barenga amajana 4 bamaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu bya Arabu nka Oman, Arabia Saudite n'ibindi biciye kubiri n'amategeko gushika ubu nta bitegire by'abagiye muri ubwo buryo bizwi ubushikiranganje bw'imigenderanire busigura ko bugiye guca butangura kubaharura bohereye kubazoba biyandikishije n'abajanywe n'amashirahamwe azwi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.